mananye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Jodiane Nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muramenyereye ko iminsi yose ya gatanu muri Isanga urubuga abarugwa abapfasoni. Uno munsi twabatumira umupfasoni Chantal Ndikumana yigisha ibiharuro ariyo mibare mu Kinyarwanda mu mashuri atandukanye mu Bwongereza. Chantal yiyemeje guteza imbere indero biciye mu buryo bwa none, akaba aramutswa n'ikigo Burundi Education Foundation. Tuvugana na Londres mu Bwongereza ku murongo wa telefone. Chantal, ikaze muri Isanga kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabaramutsa, murakoze cyane kumpa akanya ko tuganira byerekeye indero y'abarundi. Ni kwa Chantal Ndikumana, ndi murundi kazi yigisha ibiharuro ngaha Londres. Nkaba mfise umugambi wo gufasha indero cyane cyane mu gisata cy'ibiharuro le science. Dukoresheje icyo bita internet mu gifaransa. Murakoze. Hama nkaba mfise kandi n'ikindi kigo cyitwa Burundi Education Foundation. Ni kintu umubyeyi wanjye yitwa Professeur Emérite Katihabwa Joseph yatanguye kubera yitaho cyane indero y'abana b'abarundi, kandi akaba ashaka no gufasha ubwa mbere na mbere. Aho yavuka muri Korine ya Rusaga, muri komune ya Nsoro, ariyo ikongera kaba muri province ya Gitega. Murakoze.
Reka imbere yuko tuja kuri uyu mugambi wo kuzokwigisha gushaka gutanga ubumenyi biciye ku buryo bwa none internet, tubanze tugaruke gato kuri ico kigo Burundi Education Foundation. Ni kigo gikora gute, cavutse ryari, hama kigamije kigashonta?
Burundi Education Foundation ni kigo catanguye mu 2014. Cyatangujwe n'ibyiyumviro by'umubyeyi turi kumwe, kubera twabonye yuko hari hakenewe cyane yuko abana biga, cyane cyane twahereye aho twari tuva muri Korine Rusaga iri muri komune ya Nsoro, tukiyumvira yuko gishobora no kuzokwira igihugu cyose, kubera kenshi usanga uburyo bwo kugira ngo abana bige hari gusanga bukeha. Ego igihugu kirafise uburyo bwo gufasha, mugabo ikibuza ko n'abandi boza bakunganira bagafasha uko bashoboye, kuko tuzi yuko indero ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu. Ndavuga yuko ndavuga gute abantu niryo tunga rikomeye igihugu kiba gifise. Rero tukimbira yuko dushizemo ingufu zo gufasha abantu bagatera imbere bakiga neza bakaronka uburyo cyane cyane mu bice usanga bikenye bataronka uburyo bukwiye kugira ngo bagure nk'ibikoresho by'abanyeshuri cyangwa ibikoresho by'abigisha cyangwa novuga gute ibikoresho hari ahashaka kuba tuvuge nk'amakaye amakaramu ibitabo by'abigisha kugira ngo bige hariyo ababyeyi usanga batagira uburyo bwo kugura nka uniforme cyangwa kugura ibirato abana ngo bajye ku ishuri cyangwa icyo navuga amashakoshi batwaramo amakaye kugira ngo ibyo bitabo baba banditsemo ibyigwa ntibinyagirwe eka ni byinshi ni kibyinshi umunyeshuri abakeneye kunganira abo bantu batabafise uburyo
yego hanyuma kuva muri ibyo 2022 mumaze gushika iryansoro mwafashije ni komine yose canke mwaravuze muti dushaka gufasha ishuri rimwe gusa nkubabaza ati muri iyo myaka yose kuva mutanguye ibyo mumaze kurangura bingana gute
nitwa tangwe mu 2012 oya iyo fondation yahereye mu 2012
turacari kumega Chantal turumva aga telefone sinzi ko bariko biriko biragenda muhinga bw'ivyoma reka tubasabe baturabire ikiriko kiraba kuko tutariko turashobora kumvikana neza n'umwigisha Chantal Ndikumana wo mu Bwongereza mukanya baratubwira ko muhinga bw'ivyoma aga telefone kavuye ko ariko turaza kugerageza dusuye twongere tumuhamagare ejo gi America risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga Chantal aragarutse Chantal muratwumva ubu
ndabumva cyane hari habaye ingorane ya connection gatonya mugabo birashye
ego mu Kirundi bavuga ko ubuhinga bw'ivyuma ntibigera gusezerana na rimwe
ego
nako ndabaza nti kuva mu gitangura mumaze gushobora kurangura ibingana gute hama mwabiranguriye ku ishuri rimwe muri commune yose cyane
kuva natutangura tumaze kurangura ibikorwa gusa mu ishuri rimwe ishuri fondamentale ya Rusaga iri muri commune ya Nsoro ariyo mu province Gitega mugabo twifuza ko bishobora gushika mu gihugu cyose aho tubona yuko harimo abantu baba bakeneye gufashwa gusumba abandi
umuntu avuga nk'abanyeshuri bari kuri iryo shuri mufasha bangana gute muramaze kuramura ni mwebwe mutanga ubwo buryo bwose n'abigisha n'igwanyu bo muri batangwa na Burundi Education Foundation canke baba barabigisha basanzwe bahari mugamukaza musahiriza mu gufasha abanyeshuri mubaronsa ibyo bikoresho byabo
okay abanyeshure bari kuri iyi shure école école fondamentale ya Rusaga école fondamentale ya Rusaga ni shure rishasha ryatanguye mu kwezi kw'icenda ku 2018 ni shure rya leta ryubakiwe Rusaga ari uburyo butanzwe na UNICEF kuko UNICEF mu isanzwe yubakira leta iyo Rusaga yari korine itagira ishure muri commune ya Jansoro yose byafashe umwanya mugabo abantu bo babavuka muri iyo korine baragiye hamwe barandikira ubushikiranganji bw'indero kugira ngo babaronse ishure hama rero kubera umubyeyi wanjye ari yaza yari yarashoboye kwiga barandikira ikete bararimushikiriza ati udushikira imbere turonke ishure iryo shure rero ni ishure rya leta twebwe dufasha amashuri ya leta kuko twebwe nta buryo bunini twari dufise bwo kubaka ishure gusa twabashikiye imbere dusaba ubushikiranganji bw'indero hamwe na UNICEF kugira ngo turonke ishure hama iryo shuri cyo tuja dukora nk'abigisha batanga muri iryo shuri ntibari bafise ibikoresho tuvuge byo kwigisha ntibari bafise novuga ibikoresho bimwe bimwe byo gusukura nk'ishure abanyeshuri bo ngaho batishoboye usanga bafise ababyeyi badashobora kugura ama uniforme cyangwa kugura amakaye amakaramu ibirato amashakoshi meza kugira ngo amakaye yabo ntanyagirwe ibyo rero tukabirira abanyeshure n'amasabuni kugira ngo abana bagende ku ishure basukuye n'imbuzu bambaye zigende zifise isuku ubwo rero twabitanga muri iyo korine mugabo n'abandi bo muri mu zindi korine bakenye dushobora kubaronsa uburyo kugira ngo baronke ibyo byose baba bakeneye.
Murakoze cyane rwose Chantal. Turafise abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku mirongo itandukanye ku ikiganiro tutaba tucisangije. Tutangure kuri Lambert Ikaze. Lambert uratwumva? Uratwumva? Aho uherereye hama akabazo kawe canke intererano mugabo abari inyuma yawe basabe kutavugira mu telefone yawe kugira ngo dushobore kumvikana. Hariho abantu bari inyuma yawe urashobora kubasaba bakareka kuvugira impande yawe kugira ngo dushobore kumvikana. Uratwumva Lambert? Uriko uratwumva Lambert? Lambert urikuru muhinga bw'ijima tumba sabe bashobore kumusaba ko yova ku impande yabo ariko baravugana kugira ngo dushobore kuyaga byoroshe. Lambert aragarutse. Lambert uratwumva ubu? Nuko hari ikibazo cyo muhinga bw'ibyuma tutazi cyo kiriko kirava ko ku matelefone ariko ngira ngo mukanya biraza gukemuka. Nuko Chantal mwari mwatubwiye yuko hari umugambi mufise wo kuzoshobora gutanga inyigisho zitandukanye bice muhinga bwa none ariyo internet. Uyu mugambi utegekanya kuzotangura ryari hama ugakora gute?
Uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo website kuzoshirako ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro igifaransa cyongereza na physique biologie chimie hamwe n'indi mikuru navuga ngo mu cyongereza bayita computer science donc aho basa kwiga informatique cyangwa ICT n'umugambi twasanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari na bureau hama hakadosha ko ibyigwa ishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo ukabihereza cyane cyane abana muri Afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira imihingo yose yo muri Afurika mugabo urumva jena n'indira Burundi kubera ego turashobora kuronka bigisha ibiharuro mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu Burundi batagwiriye hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twimbire yuko hoba icyo navuga nyine bita website mu Kirundi
n'ubwo rubuga rubuga rwa interineti muzocisha ku ibyo byigwa byanyu
ego hagategurwa video hama iyo video igakurikizwa n'ibibazo kugira ngo barare yuko umwana yumvise iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje bakabereka n'ukuntu bokosora ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha mugabo ikiza n'uko kuri iyo website twimbire yuko umwana yoca aronka ahejeje icyo kigwa yahejeje umwaka iyo nronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ibyo byigwa bituma rero ashobora kuja mu wundi mwaka hama tugasaba rero abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko ibyo bigo barabize bo bishikiza ahandi baba bagiye kwiga mu ndango twimbire ko umuntu yokoresha ibyigwa biba bikurikirwa ngaha mu Bwongereza mu ngatu gasaba tuvuge n'abandi bakurikira iby'Igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga Igifaransa cyangwa Icyongereza ariko bakurikira ibyo bintu
hanyuma azoba ari amafaranga azotangwa abo bana bazuyaronka mutegekanye kuzorihisha gute ikibazo cha internet kiracari kibazo kikomeye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi ndetse na handi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga tegeza kuba afisi machine akagira niyo internet
eko iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri Afrika usanga n'ibikuri internet irazimba mugabo umuntu haruye tuvuge nko kuri centre imwe usanga internet kuri kuma mashine ashika nka 25 usanga bakubihisha kumwaka barashaka kukurisha amahera atashikana ibihumbi 400 by'amadolari ibyo bihumbi 400 by'amadolari ubiravye kenshi samahera menshi cyane ku bantu boba babahanze nuvuga ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka internet ku masantre aho bagomba gufasha hama ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo yukuronka amamashini ku buryo butari buninya iyo ufite amamashini ugura ashika nka 20 sinogura ngo n'ibintu bizimba cyane n'ibintu bishoboka iyo hagiye mu gushaka ibintu birashoboka birashoboka kuko ndaharura nk'amamashini nka 25 abantu b'Abarundi naho boshira hamwe amahera make make umuntu yabishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro buhoro umuntu ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ugenda uragira buhoro buhoro gushika naho bakwiza igihugu birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye ega ego iburaya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye gose
cyane ego travino ganza mukanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric Kaze
murakoze
yo herere ni
ngende bujumbura muri komine na hangwa karise bikongo ya kabiri
akabazo canke intererano
akabazo nari ko ushaka kubaza madam Chantal abikara daba uyu mugambi w'umushasha w'ishuri nshingiro ari icyo wafasha kromo kuri icyo kingiro cyewe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi yoba yahisemo kwiyubakira ishuri rye ariko ntashake gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishuri nshingiro kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo ma ordinateri no gutanga ya internet
ko yahisemo kwibakira ishuri ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugendera kamba de Chantal ko yumvise akaba dushaka kumubaza kuko numvume ngari tandukanye nivyo mwatu
namumvise cyane ishuri sito twayubase ishuri ryubatswe na UNICEF bikoranye hamwe na n'ubushikiranganje bw'indero twese ntitwigeze dusanga amahera yo gutangisha kubaka ishuri ishuri ryubakwa na leta hamwe na UNICEF UNICEF itanga uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganje bw'indero twese nta buryo twadufise bwo kubaka ishuri twese twavuze ko tudafite ishuri tubishikiza ubushikiranganje bw'indero ubushikiranganje bw'indero rero bukorana na UNICEF niko bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama ayo ma ordinateur tuyashikiriza amashuri ya leta tukuvuga ngo tuyashikiriza ishuri ryacu ibintu byose bishikirizwa ubushikiranganje bw'indero ushikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune
kuko urumba ishure ryacu dushikiriza aho tuba tubona dushikiriye kandi kubona ko bikenewe.
Hanyuma Eric watahuye kuri ako kabazo ko atari bubatse iryo shure ariko byakozwe na UNICEF icijemo leta y'u Burundi. Hama hariya kandi kabazo wari wabaje kuvyerekeye umugambi nyene bashobora kuzokora nabiciye muri iryo shure mu mashure nshingiro n'amashure asa nk'amashasha mu Burundi. Madame Chantal mwo kwishura Eric.
Ego. Amashure shingiro ukuntu umuntu ashobora kuyafasha nuko umuntu ashobora kuyashikiriza ibyigwa byiza dano nosowe n'abantu b'abahinga tuvuge amashure adafise abigisha bakwiye bigisha nk'ibiharuro canke bigisha fizike canke bigisha les sciences de l'informatique bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosowe neza kuko haraha hari gisanga haba ubukene bw'abigisha bazi nobwa ibyo byigwa. Ibyo rero internet izoza kuba umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abayigisha bagizi neza.
Murakoze cyane Eric, kugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura.
Ego
ko murongo y'undi hariko Eve ikaze nawe.
Murakoze ndabara mu kije kwidi ya Amerika.
Aho herereye hama kabazo kawe?
Gendi njumba mu Burundi muri commune na Hangwa. Nari mfite akabazo nigira ndamubaze umusore mbanje kwanza kumuramutsa umusore ko ari ku kije ya Amerika. Ikibazo cyanjye nagira ndamubaze mwakuri yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'Ubwongereza niba nihenze nuko nabibonye kuri Facebook.
Yego nibyo.
Ikibazo cyanjye ni iki? N'umurundi kazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afise abuzane mu Burundi kugira ateze imbere n'ugwaruka bw'i Burundi kugira n'igihugu gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse. Icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfite. Habuze iki kugira aze mu Burundi kwigisha abarundi ubwo bumenyi afise?
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ndabaramukije
neza Eve, nta kibuze nico gituma niyumvira cyane igihugu cyanje kugira ngo ubwo bumenyi naronse ngaha mu Bwongereza ndabuzane mu Burundi duciye kuri internet. Nje ndumuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi cyangwa abandi b'abanyamahanga. Mugabo uravye amashuri ari mu Burundi ni menshi. Mugabo kubera iyo internet dushobora gushikira benshi ari mu mashuri y'i Burundi ducishije kuri iyo internet. Washaka tugashikira na benshi bari muri Afurika kuko ubukene bw'abigisha cyane cyane ibiharuro ba fizike ba shimi canke les sciences informatique cyo gita mu cyongereza computer science muri henshi muri henshi. Mugabo tugira imana yuko hari ubuhinga bwa none butuma ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera internet, kubera no muri Afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse n'igiciro cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byoroheza kwigisha. Ubwo bumenyi bwa none rero nibwo buzomfasha kuko ndi umurundikazi akunda abarundi kandi akunda n'abanyafurika nifuza ko biga bagatera imbere kuko ubumenyi niryo ntango y'iterambere. Abanyafurika bafise ubwenge n'umutima barinda gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo abana b'abanyafurika abana b'abarundi bige bashobore kuzoteza imbere ibihugu byabo. N'ibindi bifata umwanya munini ntibimeze nka kujya leta ishaka kubaka amashu amabarabara ishaka kubaka amahopito n'ibintu bifata umwanya mugabo ndizera ko bizokunda.
Hanyuma ga Madame Chantal, iyo uyo mugambi wanyu tugarutse ko gushobora gutanga ubwo bumenyi biciye kuri internet, mutegekanya kubanza gutangurira he kubana bakiri ku ntebe nto, kubana bakiri muri ku mashuri mato mato muri za kaminuza canke gute muzo bitwarira nimwe cyane?
Icyifuzo cyacu cyari uko duhera mu ishure mu mashuri yisumbuye, kubera ubukene buri ahanini mu mashuri yisumbuye na za kaminuza, kubera muri mu mashuri mato mato usanga ubwo bukene bw'abigisha si bunini nko mu mashuri yisumbuye.
Hanyuma mukibaza ko mushobora kurihisha nkangahe kuzorihisha niza marara gutangura
mu Burundi? Tuvuge ntuvuga ngo abarundi n'abantu bafite uburyo umuntu yosaba, tuvuge nk'amahera umuntu aba yakoresheje muri muri internet n'amahera makenya kugira ngo umuntu ashobore kuriha abantu baba bariteguye. Umugabo ku Barundi hari ukuntu umuntu ashobora kurondera uburyo duciye ku mareta cyane duciye ku ma novuga organisme international, hariyo novuga hariyo abantu benshi baba bashaka gufasha muri ubwo buryo, kuko bazi icyiza kibamwo mu kuronsa ubumenyi twigisha abana. Turiko turarondera uko dushoboye turondere uburyo kugira ngo igihugu Burundi tuvuge kubera abo tuzi yuko adafise uburyo bwinshi, turonke ukuntu dushobora kuriha ibyo bintu bitaremereye cyane umwana w'umurundi. Icyiza cy'ibyo bintu ni uko tuvuge nk'abana bo muri Aziya, abana bo za Shine n'abantu bafise uburyo bwinshi, bituma umwana w'umwana wo muri Shine arishe bisa n'uko umengo arihiye umwana wo mu Burundi, kubera urashobora kugira ko umwana yarishe muri Shine ashobora ku amahera aba yarishe ashobora kurihira ibyigwa umwana atishoboye
wo mu Burundi.
Numva
ndabumva rero neza mwigisha, nuko muzo kugururukira isi mutazo kwibanda ku Burundi gusa, hazo ari kintu muvuga ati aho herereye hose ushoboye kwiga turaguha ikadze ushaka.
Aba bibana n'ibihugu kumva ibihugu hari igihe usanga batemerera nk'abanyeshuri gushikira kubwe iyo website.
Ego turase na Ernest ku yindi murongo wa telefone. Ernest Cards, uherereye he?
Ndi muri komine Mpanda.
Uri muri komine Mpanda, turumva uri no ku muhanda kwibarabara?
Ni hafi ibarabara mugabo namaze kuva ku ikaburimbi.
Wamaze kuva ku ikaburimbi, uri ko hakora uduki?
Yego cyane. Ndo jewe sanswe nisimamo muri sevenero ni ubuntu gusa ndi mu ikonje.
Nakabazo wari ufise none ubaza Chantal?
Nakabazo nabaza Chantal. Numvise ko yagira ubuntu akaba yigisha ibiharuro mu Bwongereza. Novuga ko ari ubuntu yagiwe mu isanzwe, none ko nimvira nti ukuri ni byiza cyane. Wumvise umuntu w'umurundi cyangwa umurundi kazi yagira ubwo bona akaza kwigisha hanze, turabye n'ibintu ukuntu ibintu by'umunsi bigoye, niyo kandi akazi ine wacu kagoye. Niho yaciye ati none we areka kuri iki kugira ngo bikunde abarundi kazi bari hino, kugira ngo nawe bagirirwe ayo mahirwe bashobore kuronka akazi nk'uko areka kuri iki kugira ngo bikunde nabo asahirize abari hino iwacu Burundi kugira ngo nabo baronke ayo mahirwe.
Yego, ugume ku murongo Ernest. Dusaba imbabazi Professeur Chantal, gituma hari utubazo tugaruka nuko murazi ko leta y'Uburundi yaratwatse imirongo yacu ya FM. haheze igihe kinini. Hariho rero ibintu tuvuga ugasanga umuntu ntiyigeze abyumva kuko badukurikirana kuri Facebook ibyo twanditse. Muratwihangana niyo tubazo twaza turagaruka. Sinzi ko mwamucira kuri make ico muri ko murakora kugira ngo yavuze ngo abako abigema barundikadze bashobore guca makanda waciyemo aho mushitse ko hashimishije. Hayico muri ko murakufasha. Mari mwavuze ibyo migambi yo kwigisha.
Ukwigisha n'icyifuzo dufite kugira ngo abantu bose bige yaba umukene yaba ufise uburyo mugabo hari ikibazo avuze ngo ati kuza kuronka akazi no jewe ndi umurundi kazi nibyo mfise ubwenegihugu bw'Abongereza mugabo sindi umuntu atanga akazi kuko na jewe nkorera Abongereza sinovuga ngo ndafise ubushobozi bwo gutanga akazi icyo nofasha ni uko boronka uburyo biciye muri interineti bakiga canke mu gufasha abantu baba bava mu mihingo ikenye akaronka uburyo mugabo ibyo gutanga akazi ngaha mu Bwongereza ibintu
nshoboye na gato. Yego, Ernest wa Tomokewe. Yego, urakoze ugira umunsi mwiza, komeza ibyo warimo.
Yego namwe.
Yego, ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga, turi ku migambi itandukanye. Umwigisha Chantal Ndikumana wo mu gihugu cy'u Bwongereza harimo kuzara barashobora gucisha ubumenyi biciye kuri internet. Aho bizora mukabikunze ga Professor Chantal kuvuga ko izo nyigisho bazo baronse bazihejeje bazoronswa diplome ifise uburemere bumwe nka diplome zironswa mu gihugu cy'u Bwongereza cyane.
Twarasabye ama sonso ngaha tanga ibibazo yuko programme zikurikiwe n'abana bari muri Afrika badukurikije mu Cyongereza ko boronka urupapuro rwemezwa nizo bigo bitegura ibibazo birakunda ko umuntu aronka impapuro yemeza ko umwana yakurikiye kuko urumva ni mashini ikivuga ati umwana yamenye kuko ni ubuhinga bukoresha cyane ngaha mu Bwongereza niho nayibonye umwana akabona neza ko yamenye n'umubyeyi akamenye akabibona baraguha urupapuro ibyo cyuko turasaba ni uko ubwo rupapuro rwo kwemezwa yuko uwo mwana ashobora kunguruzwa yerekana urwo rupapuro ibyo nabyo birasabwa birafata nk'umwaka mugabo birakunda birashoboka.
Hama ugo rupapuro diplome izoza ari uvuga nk'uri kwarondera akazi ashobora kuvuga ati jewe naho ntari mu Bwongereza mfite diplome y'Ubwongereza.
Ukoresheje iyo website sinibaza mugabo umuntu arashobora gukoresha amasentre abari nko muri tuvuge nk'abakurikira programme z'Abongereza kenshi n'ababa biga ngaho mu Burundi hariyo abagenda bagakora ibibazo tuvuge nko muri centre y'i Nairobi cyane centre yo mu Rwanda iyo wakurikiye rero ukamenya kuko urumva ibyo ufite mu mutwe ntibigenda uragenda ugakora ikibazo bakaguha diplome yemewe ukaza ukayipresenta mu mashure
yo ngaha anye. Ego, Lambert aragarutse ku murongo wa telefone. Lambert ikadze. Lambert uri kuratwumva?
Muhanda ni cyari na bugari ariko ndiri genyine.
Ahwerereye he?
Oh, ndiri Lusaka.
Lusaka. Muri Zambia. Akabazo kawe.
Kabazo kanje nagira ngo mbabaze ni muwa mwarabashije kwiga mukagera kure ndetse mukabasha no kuba wenda munakora mufasha iki urubyiruko rwo mu biyaga bigari kugira ngo narwo ruzamure ireme ry'ibyo biga kugira ngo biborohere kubishyira mu bikorwa kuko ubona ko akenshi bariga ukabona umuntu afite iganze afite matazi ariko vrema ibyo yize ugasanga ntabwo kubishyira mu bikorwa birimo kugenda neza ntabwo mbega baba bara bigaragara ko imyigire baragiye itaragenze neza ese uruhare rwanyu ni uruhe ko mwe mwabashije kwiga mukagera kure mukanagira n'amahirwe yo kubikora yenda aho hanze ese mufashe iki barumuna banyu basaza banyu bari hasi batabashije kugera ku rwego
rwo kwango bazahagera urakoze Lambert ngaho muri Zambia ugira umunsi mwiza
yego
professeur Chantal
yego icyo kibazo afatije numva kigoye gatonya mugabo inyishu navuze inyishu kugira ngo abantu bashobore kwiga neza kugira ngo bashobore konka nubuga ibyigwa byanonosowe n'abantu babyumva kandi ibyigwa byiza ahanini kugira ngo bikwire ku bantu bose bazokoresha ibyo bya interineti n'iby'ukuri canke rimwe rimwe abantu badashobora gukoresha interineti abantu bafise ubwo buhinga barashobora kuronka akanya gatonya mbwa ntibishoboka kuko baronka umwanya munini kugira ngo bagende bashikire abo bantu batafise uburyo kuko kenshi abo batagira uburyo bari hasi babura uburyo bwo kuronka amamashini no kuronka internet mugabo uko bizogenda birongerekanya amasantre akaba menshi amamashine bakaronka uburyo bwo kugira internet ku masantre menshi bazoshikira ubwo buryo bwo kwiga uburyo bwo kwiga nabo bigisha ibiharuro bigisha navuze physique chimie les sciences d'informatique cyangwa kwigisha icyongereza ntibukenye gusa ngaha muri afurika turabibona ko no mu bihugu byo mu komuni azia barabikenye inyishu niyo navuze interineti niyo navuze haba amasantre haba amamashine abantu bakigirako kuko abantu bize banonosoye ibintu usanga baguma ari bakenya inyishu y'ibyo rero izoba kuri interineti kuko abantu batagwiriye ntibashobora gukwira mu mihingo yose
murakoze cyane rwose hanyuma hariho akantu avuze ati hariho abo usanga ibyo bize atanicyo bikorera bamarira cyane ni ikintu mwiyumvira ko gishobora kuzokemurwa biciye kuri izo nyigisho zica kuri iyo interineti ko umuntu ibyo yize bimugirira akamaro atarabye naho yabyigiye tutarenze turaba aho yabyigiye
akazi ibyo ibintu yize bimugirira akamaro inyishu y'ibyo iragoye kubona kuko urumva akazi katahari umuntu arinda kurondera ngira ngo ubundi buryo bwo kurondera ubuzima baciye nko nuvuga kwikorera ibyabo naho biva aho bari kuko no ngaha mu bihugu biteye imbere hariyo abantu usanga barize tuvuge barize nka histoire mugabo ugasanga iyo histoire bize siyo bariko barakoresha kugira ngo bagire ubuzima bwabo cyangwa ugasanga abantu baba barize mbe novuga iki abantu baba barize icyo novuga mu gifaransa ekonomi ugasanga ntibariko barakora muri ekonomi bakora ibindi bitajyanye n'ibyo bize mu buzima urinda kwiga kumenya ingene urondera ubuzima utarinze rimwe
rimwe gukoresha ibyo wize komurakoze. Ha kuri uyu mugambi nyene wo gucura gucisha izo nyigisho kuri kubinga bwa none kuri internet umuntu aribaza utubazo twinshi na cyane cyane iyo tubitwaye mu gihugu cyo Burundi tugerageje kumenya ningene turavye ingene n'amashuri asanzwe akorerako nkuzogira amahirwe akavuga ati ndafise amafaranga bisigura yuko ashobora kuzokomeza yiga muri ayo mashuri yisumbuye ivyo yiga kabangikanywa n'ivyo muri ko muri yiga canke ntibisingombwa yuko azobandanya mu mashuri yarimwe mu gihe azobafise ubwo buryo bwo kwigira kuri internet.
Ikizo cyo kwigira kuri internet nuko ushobora kuguma no mu mashuri uburimwe mugabo ugafata amasaha makenya ari nk'ukwa gatandatu canke kwa mungu ukiga ibyo birengeye ku byo uba warize mu ishuri kuko kenshi kugira ngo uze kenshi muri za kaminuza zo ngahe buraya hariyo usanga bagusaba cyane cyane ibyigwa bikomeye bitatu baragusaba yuko uba ufise urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro urupapuro rw'umutsindo rw'igifaransa urupapuro rw'umutsindo rw'icyongereza hama bivanye n'ibyo byo kwiga hari abasaba urupapuro rw'umutsindo rw'amasiyansi sinzi ingene babivuga mu kirundi fizike shimie na biologi ibyo nibyo bintu usanga bashimika ko kuko ndibuka na jewe nza muri invesite ngaha bansabye urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro igifaransa n'icyongereza nibyo usanga baguma bagaruka ku cyane kugira ngo winjire muri kaminuza zo ngaha i Buraya bivuga rero yuko umuntu naho yoba ariko ariga ecole fondamentale arashobora kwiga ibyo bintu hejuru y'ibyo bizamwungururira imiryango akaja muri za kaminuza z'i Buraya canke zo muri Amerika kubera aba yaragize ibyo byigwa bikomeye bituma ashikira muri izo kaminuza z'i Buraya canke zo muri Amerika.
Yego murakoze cyane rwose Professeur Chantal. Turafise na Arcade ku yundi murongo wa telefone. Arcade, ikaze nawe.
Ego me ndashimye cyane kandi ndabyumvise abisiguye ndabyumvise mbwa ari ikibazo je nari mfise.
Uherereye kwanze mbere kubaza ikibazo
sa
nuherereye
sa
urihe
je ndi mu Burundi ahi Bujumbura
tuga ku ijambo rero
yavuze urupapuro rw'umutsindo rw'icigwa kimwe muri ibyo mugino hino mu Burundi umuntu agira urupapuro rw'umutsindo nimba ari kayimanitete nayo ibyo byose ugasanga biri hamwe sinzi rero ko umuntu ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo nko mu biharuro honyine cyanke mu gifaransa honyine nicyo si nagitahuye neza
ko ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo mu gifaransa honyine nayo n'ivyo vyigwa avuga bazoza barafata cyanke usanga umuntu yafashe bakamwereka yuko abifitemo ubumenyi si byo ga Professeur Chantal.
Ego mu bisanzwe ibi usanga bikomeye cyane baba bashimikira ko ni cyigwa cy'ibiharuro icyigwa cy'igifaransa icyigwa cy'icyongereza na n'ibyigwa by'amasiyansi ni ukuvuga fizike shimie biologi ibyo nibyo bashimika ko ahanini ego kuko novuga ko niyo shingiro yo kubandaniza ku bindi bintu biga byinshi.
Ego watahuye Arcade
ibona tahuye none umuntu aviga arinye cyanke yishikira aho umwe mu kaminuza sinzi nico kabazo kanyuma nari mfise.
Ikiza cya internet nuko utarinda kwishikira ahantu internet ishikira aho uri hose iyo ufise iyo mashini y'ubwonko cyangwa ufise ubwo buhinga bwa none nico kiza internet yazanye nuko nta udutiriwe ico ushaka kwiga cyo kubatsiga kubera iyo internet ugatora icyo ushaka kwiga nta ukuzitira yufutu iyo mashini na internet wiga icyo wifuza cyose ukandikako.
Yego akade nibaza kutomokewe. Akade amaze no kugenda Dieudonne ariko we turi kumwe Dieudonne yarake hari. Dieudonne ikaze.
Yego.
Uratwumva Dieudonne?
Yego de.
Dieudonne. Dieudonne tumva na wenyene murongo wa telefone utandiko. Professeur Chantal tu bemere abakunzi b'ijuri y'America ko mu kanya bahava babona video bakakubona uko mwabisiguye ivyo bintu muri mu biro vyacu ngaho mu Bwongereza ariko kamwe muko mwabwiye umenyesha makuru wacu Venusta akorera ngaho mu Bwongereza nuko mwaronkeje ubutumire bwo kuzokwitabira inama y'umuryango uhurikemwo ibihugu bikoresha rurimi rw'icongereza kugira ngo mushobore gusigura njyo mugambi bwanyu ni ukuvuga rero yuko ari ikintu n'abanyafrika batangwe gutahura bakumva ko gikenewe ko abategetsi ba Afrika bakimenya mutubwira gato ubwo ivyugo butumire n'ico muzobwira bakuru b'ibihugu bikoresha ururimi rw'icongereza
nabamba gukosora gatonya ubwo hariyo inama izoba y'abakuru batwara abakuru bo muri Commonwealth mugabo sibo bantumira jewe kubera ubwo buhinga bwo kugira ngo ibyigwa bishikire abanyeshuri ku isi n'ibintu ego biba bikorerwa ngaha mu Bwongereza hakaba arimo abahinga b'Abongereza mugabo abantu bo muri Commonwealth cyane cyane abo mu Buhindi n'abantu bateye imbere cyane muri ibyo kwigisha ibyigwa baciye mu Buhinda bwa none abo rero babonye umugore w'Umunyafurika kazi ariko umwe arakorana n'Abongereza bavuga ati wewe urakwiye gutumirwa mu nama izoba ihuza abakuru b'ibihugu bo muri Commonwealth saba bakuru b'ibihugu bantumira je nza ka novuga gute umuhinga bakorana n'abo bantu basigura ubwo buhinga bwo kwigisha ibintu kuri internet kuko nabone bazoba baje kubishikiriza abakuru b'ibihugu abakuru b'ibihugu jende ndi muto si n'umuntu yotumirwa n'abantu b'ibihangange
mwatumire ego ubutumire mwaronkeje n'abandi bwira muzoje muri iyo nama gusa gusigura ivyo ubwo buhinga
kubera kubera mba muri Afrika bavuga ati ngiyo baviza ko n'umunyafrika agenda akabisigurira abakuru b'ibihugu kuko ni ibintu bizosaba uburyo bwinshi ubwo buryo bwinshi rero abari ngaha mu Bwongereza b'abanyafrika babikora sinzi ko baragwira mugabo bisaba uburyo bwinshi rero ubwo buryo bwinshi utaronse ibihugu byo muri Afrika bigushigikira n'ibintu bigoye
gushikaho urizera ko amareta nyafrika azokuguruka kuri uyo mugambi akanabushiramwo uburyo kuko iyo leta idashizemo uburyo muri ivyo bintu urumva ko hariho agaca gahara gatonya ni ikintu wizera ko amareta azokugurukira
ndabyizera kuko amareta arazi ikintu kiza kivamwo mu gutegura kazoza gukwaruka ego birafata umwanya mugabo barazi yuko iyo bigishije abana bakiga neza abo bantu nibo bagaruka bagateza imbere igihugu nizera yuko nzobishikiriza bakabyumva kuko ntaronse ugushigikwa abo batwara batashigikiye ibintu ndanifuza gushaka ko hamwe n'abo turi kumwe ntibizokunda kuko n'ibintu bisaba uburyo n'ibintu bisaba yuko amareta agushigikira
yego murakoze cyane rwose Professeur Chantal twese na Claude ku yundi murongo wa telefone Claude Kaze uherereye
nene Bujumbura
akabazo kawe
nagiye barize icyo cimvira gitanguye ryari yatanguye gucimvira ryari kugira ngo ashobore gucimvira kugira ngo abe umukenyezi wa mbere ashobora kwigisha ibiheruro mu buryo bwa none
umukenyezi wa mbere ashobora kugira iki
yashoboye gutangura kwigisha mu buhinga bwa none bino biharuro
numugambi ariko ugitegurwa Claude
ego
gusa reka kubwire gari ya tanguye kuvyumvira
ego
urakoze kugira umunsi mwiza ego
ego ico cyumviro ni cyumviro natango kwimvira mu kwezi kucenda ku 2000 oya ndabeshe na cyumviriye guhera mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri ku 2018 niho natango kwimvira ico cyumviro kuko ico cyumviro cyari cyumviro ubwa mbere cy'umubyeyi wanje professeur Joseph Katihabwa donc professeur emérite yari ko aravuga ati nari nifuza yuko ibyigwa nateguye bija ahantu mugabo yavuga ati nshaka yuko ibyo byigwa bizoba ibyo gufasha abana b'Abarundi bashobora kwiga iyo shimi kuko yigisha shimi hama n'abandi bazoza mu nyuma bakazoza bashakoma byigwa abana bakiga akiga bakoresheje ubuhinga bwa none mugabo rero nshangira amahirwe yo gukora mu ishure ryarimo umuhinga yaronse agashimye kubera yabaye umwigisha mwiza mwigisha yigisha neza ibiharuro uwo mwigisha rero kubera yabonye yuko hari ubukene bw'abigisha bigisha ibiharuro yafashe yumvira yuko haba ibyigwa bagakora amavideo y'ugusigura ibiharuro ukoresheje ubuhinga bwa none akaba lecture akasigura akaba video agasigura guhera ku ntango gushika baheze akaba ni novuga imyimenyerezo ndavuga nti none murashobora gufasha abana b'abanyafurika bwasi muri Afrika kubera mutagira uburyo ntidushobora kubizana kuko ndi ibintu bizinda ndavuga nti none umwana w'umuzungu nashobora amahera arishe mugafata igice mukarihira umwana muri Afrika ngo yangu kubera ngo ari uburyo bwinshi twubanze tukarindira nca numva ntababaye ndavuga nti ni ukuri umwana wo muri Afrika ariragiwe tutahagurutse twebwe abanyafurika ngo tubikore
Sinzi yuko abandi bazokwihuta kubikora. Yego murakoze rwose professeur. Turafise na Désiré. Désiré Ikadze. Uherereye he?
Bujumbura.
Akabazo.
Ndakagira amazo nshimire umupfasoni iyo ntambwe idasanzwe yamaze gutera mu buzima. Hanyuma ndabwira ikibazo dukurikira. Mbega ko numvise ko ariko arakora ibyo byigwa byo ngo iyo proje yiwe ari ibijyanye n'ibyashimi kandi byo gukorwa mu buhinga bwa none arabona ashobora kubitaho gute mu gihe nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga bigorana ingeri dukoresha ubwo buhinga bwa none aha ndavuga nk'igihugu cyacu ibyo bitashi yandikiye kera ngo bitaraza mu bintu sisteme ko iki gihe byari gukunda nanjye ayo mahirwe nari kuyajyamo nkaronga ubwo bumenyi bwiyongera ku byo nize muri matetetare no kwandanya muri nagire mbaze rero mbega arabona ko bishaho gute na cyane cyane tukiri muri icyo kibazo hanyuma mbega ko ino posi bana bo mu miryango ibayebaye usanga byose ushobora kugorana nyine washobora kuronga nyine biga amashuri ahanitse ateye imbere ashobora kuba mu bwiza bwiza mbega ntabwo washyikirwa abandi nyine usanga mu muryango w'iwabo bashe basaba kubitebe biga mbega bo batagira uburyo bushyikirwa gute kugira ngo ubwo buhinga bushobora gutuma igihugu gitera imbere muri kazoza bire kuri bose hanyuma reka tumushyikira iyo ntambwe umugamba wutegure neza ku buryo cyane cyane hajya yikoreye ikintu umuntu muto usanga mbere ariho kiva mu byiza byinshi gutuma ukore ibya yamaze gutera imbere kuko baba basanzwe bafite nubwo byari cyanobira nabwo ngo bitazongereje babyi yaza ko hageze ko cyedukite ariko twoteje imbere gusoma tukasikira abamaze kubagwa.
Urakoze Desire, naho agatelefone kawe katumvikana neza. Icyumviro nibaza ko ibibazo nibaza yuko Professor Chantal yabyumvise. Professor
ego ndamwishura ego icyo kibazo abajije ni kibazo cyiza kuko mu bisanzwe abafite uburyo n'ibikuri biroroha ko babishikira abafite uburyo n'ubu hari abiga bakoresheje ubwo buhinga bwa none. Ikiza nuko hariyo icyo bita Burundi Education Foundation irondera uburyo bwo gufasha abo batishoboye bakabagirira amasomo kugira ngo abo bana batishoboye bashobore kwiga bige ibintu binonosoye byateguwe n'abantu banonosoye ibyigwa bigisha. N'ibintu biri ku mutima wanjye, n'ibintu nifuza ko umwana atishoboye aronka uburyo bwo kwiga agatera imbere akazonafasha n'igihugu ciwe. Nuko jewe ni by'ukuri navutse mu gisagara, nagize amahirwe ngira umubyeyi yize mugabo uwo mubyeyi yize nawe yavuye ruguru aho batari bafite uburyo bwinshi, sinavuga ko yari umwana yari afite uburyo bwinshi, mugabo yagize amahirwe haraba amashure arashikira iterambere. Abo batagira uburyo umuntu azorondera uburyo kugira ngo babafashe, mugabo nabivuze ko ari ibintu bisaba uburyo bwinshi, bisaba ko amareta n'ama organisme yofasha muri uwo mugambi wo kwigisha abana bakoresheje uburyo
ubwo buhinga bwa none. Murakoze cyane. Turase Innocent, akabazo kawe usongora ko dusa nk'abariko barasozera. Innocent, ndumva tutari ku uri kuri twumva akabazo kawe usongora cyane.
Nicyumve hari hano n'umwanya ndabona urukora rugera kwari kumushyira ingene yigisha mu buhinga tukamusaba nini mu Burundi noneho turatomboye kari umurundi akaza nyine akateza imbere ubwo buhinga yigishiriza iyo hanze natwe imbere tugatera imbere kuko kw'abandi hanze nakari mukeza kari umugore wanjye yigishiriza hanze kandi akagira neza natwe twashaka kuyoza imbere akigisha n'abandi natwe tugatera imbere.
Urakoze cyane. Ko gusa nibutse ko ariho n'abandi bafasoni b'abarundikazi mu makaminuza atandukanye bigisha ijya nino, tuzoza turagerageza tubarondera abafasoni bashoboye gutera imbere kugira ngo baze barabwira abandi uko babigendeje hama bababere n'akarorero. Chantal, hariho ubutumwa bumwe mwe dufise kuri Facebook, tubatumire n'itwaheze ikiganiro muze gucayo murabe, ni kuri VOA radio yacu. Mugabo reka tubasomere nka bumwe muri bwo nka Gu Elia yitwa Gu Lise Jeanne avuze ngo Barundi turashoboye kabisa, turagushigikiye, Imana iguhe kugera ku ntumbero wihaye. Sinzi rero ko ufise akajambo wobwira abapfasoni muri rusangi, abigeme, kuko ikiganiro cuno musinca abapfasoni n'abigeme, hama n'urwaruka muri rusangi nabo bategetse batandukanye kuri iyo migambi yawe itandukanye.
Abo bigeme n'abapfasoni ndabashimira cyane kubona bashigikira umurundikazi. Abo bigeme n'abapfasoni n'abantu bakomeye cyane mu gufasha indero y'abana b'abarundi. Nosaba ko bosaba amareta bonyene kandi bashigikire cyane ibyigwa by'abana b'abarundi kugira ngo turonke iterambere mu Burundi. Hama amareta nayo nosaba ko yofasha cyane mu guha uburyo ubumenyi mu kwigisha, kuko indero ubumenyi n'ibyo terambere by'ibihugu nibyo kibamo gisaba umwanya munini
murakoze cyane
ni ibintu bosimika ko
murakoze cyane
barongera uburyo bwo kubaka amabara
ego murakoze cyane gose professeur Chantal Ndikumana mwigisha mu gihugu cy'Ubwongereza jo nitwongera kubikora ko muzotwitabe ego yerdiani na hazema rikume kuri mikro yakoze Jeffrey Mutagoma yegeranije amajina engineer bari kume muhinga bw'ivyuma kino kigane mushaka kongera kucumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mukanya turabandanya na programme z'ijuru ya Amerika.